ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Ndabaramukije nonga ndabahe ikaze mu kiganiro yaga ni mejora 57 umugambi w'amashyihamwe Alert International Police Institute 19 z'ubufashe bw'umwe bw'Uburayi kuri mikoro muteramanya nanje Alexandre Bizimana. Ni kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 13 ndamukiza 2021 harangira inyigisho kubamenyesha makuru 9 mu nzu y'ishyirahamwe Simuf ibuvira. Izo nyigisho zateguwe n'ishyirahamwe Internews umugambi wajyo Afya Amani umugambi ubera mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini. Abari muri izo nyigisho isho biyemeje ko bagiye gukurikiza akaranga mutima k'umwuga wabo tubumvirize.
Mwese makuru na rusigisho fasha kukurikirana makuru mu buhinga bwurukana bumenyi nyine no tanga inkuru isobanuye neza kandi mbanje gutohoza cyane ku buhinga ngurukana bumenyi kandi nigishijwe n'ingene nshobora kwikingira ikiza cya coronavirus kandi nkongera nkacigisha abandi kugira ngo batahure kandi bamenye ko ikiza cya coronavirus gihari kandi bakwiye kukikingira.
Bamenyesha makuru bakurikirananye zino nyigisho zatunganijwe n'ishyirahamwe Internews. Ndakenguruka cyane kuko ngiye guhindura ibintu byinshi mu mwuga wanje wa minsi yose yo kumenyesha makuru kuko ngiye gukoresha cyane cyane mu guhimiriza ikibano canje mu kwikingira akaranda ka coronavirus. Abantu benshi basanzwe bavuga ko katariho ariko aka karanda by'ukuri karabaho nk'uko twabyubonye nk'uko twabibwiwe n'abahinga aka karanda karabaho kandi karagesheje isi. Ikigira kabiri ngiye guhindura ukuntu nahora nshobora gukora ndondera makuru ku mbuga kurokora mumenyi kuko ngiye gukoresha ubuhinga bwa cane bwa fact checking kugira ngo nshobore kumenya ko amakuru yagiye ku rubuga ngurukana bumenyi noba ngomba gukoresha ari makuru yizewe yashizweho n'abantu babifitiye ubuhamya atari abakuru y'ikinyoma. Ikigira gatatu ni uko ngiye nanje gukoresha imbuga ngurukana bumenyi cane kugira ngo nshobore guhimiriza ikibano ndabakangurire guhindura ibyumviro eka nongere ndabakangurire kwikingira akaranda ka coronavirus.
Minembwe imigwano yari maze iminsi hagati y'umugwi twirwaneho n'abamayimayi mu misozi ihanamye iminembwe yasize ubwoba bwinshi cyane mu mitima y'abatuye muri iyo misozi. Umukomanda w'igisirikare cha Kongo ngaho iminembwe ahamagarira abanyagihugu bo ngaho iminembwe kuguma mwituze. Foste Byiringiro Lusenda.
Umutekano w'akarere ka Minembwe kuri ubu uratuje nyuma y'imirwano yabaye hagati y'umutwe wa twirwanaho n'inyeshyamba za Mayimayi mu mpera z'icyumweru kirangiye. Ikiganiro yakoranye n'abanyamakuru kuri uyu munsi wa kabiri iminsi 13 mu kwezi kwa kane mu mwaka turimwo, mukuru w'ingabo za Kongo zikorera mu karere ka Minembwe General Murima Dieudonne yavuze ko kuri ubu FARDC n'igenzura umutekano w'akarere ka Minembwe kandi ko bazakomeza kurindira abaturage umutekano n'ibyabo. Yasabye abaturage gukorana n'igisirikare kugira ngo bagarure amahoro n'umutekano w'akarere kandi ko bagomba kutumva amakuru aca ku mbuga nkoranyambaga kuko zisambu.
Ishyirahamwe ry'abakenyezi ku bw'iterambere rirama AFPDE ku bufashe bw'ishyirahamwe ry'abadagi Action Medeor baherutse guhereza utuzu twa sugumwe imiryango irenga igihumbi yakiriye impunzi z'abarundi mu ikambi ya Rusenda. Igwati biri ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika imiryango yaho ntiyari bwigere ironswa na rimwe utuzu twa sugumwe haraheze igihe kinini.
Mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westata Kaburungu Ongea Kaburungu Info. Ku rubuga rwa Facebook ni Ongea. Kuri Twitter ni @ Ongea Yaga. Nao kuri SoundCloud ni Ongea Agakwego Yaga Agakwego Internews.
Ku bantu 168 bapimwe ikiza corona kuri uyu w'Imana igerekezo rya 11 ndamukiza 2021 32 nibo basanze bafise iyo ngwara. 10 muri abo 11 bari Kinshasa, 8 muri Nord Kivu, 7 muri Sud Kivu na 6 muri Ho Katanga. Ivyo biharuro bitangwa n'umugwi ujeje gukurikirana ico kiza muri Congo. nta numwe yasohotse yakize canke nta numwe yitabye imana mu bariko barakurikiranwa nkuko bibandanywa kumenyeshwa n'uwo mugwi kuva mu ntango z'ico kiza ubwandu bumaze kugera ku 28611 muri abo 745 bayitabye imana 25841 barakize intara ya Sud Kivu imaze kugera ku bwandu bugera ku 894 Ninonga hegano chacho kuno musi kirangiriye mwagiteguriwe na Hassan Shabani na Marisha Nyinahazwe mwagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba mwagishikirijwe na Alexandre Bizimana na Ubutaha.